mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ugutungana bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1957 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuba ngaha guhimbaza hamwe namwe rero imbere y'ubutumwa ndafise umugenzi wanje mwiza ngaha imbere havugye ku butumwa kuno mugora ugoroba muganga Levi rava mu ishengero rya mbere ry'abapatisi Kirima muri Ohio umwe mu bamfashije mu by'umubyuro mu gikorane Kirima namubajije mu gihe nari ko namanuka kuri uno mugoroba patajambo yari afisaga igikorane rero nkumbure ku byerekeye igikorane Kirima mu gihe gikurikira cyangwa ibindi bihe kandi ndahimbawe kandi nanezerewe no kubereka kuri uno mugoroba muganga Levi n'ubundi mu batiste yarose mu yemu yera. Imana iguhezagire mwene data vayi. Ibyo byari ibintu bikomeye ku mwungere w'umubatiste, si byo? Rero turanezerewe cyane kuba turi hamwe na mwene data Vaile kandi mu byo kuri miryango iruguruye kuri we kugaruka no kuturamutsa umwanya uwo ari wo wose abishoboye hamwe kuno mugoroba. Ejo ku mugoroba ni ihambwa ry'umwami Yesu kuwiyinga mu gitondo n'igikorane cy'iseruka ry'izuba isaha 12 zo mu gitondo kandi yuko mwene data yamenyesheje ibindi bice by'igikorane. Rero reka dusenga akanya gato. Mwami nyaguhezagiwe ijambo ryawe n'ukuri kandi turashimishijwe ubwo ubuntu umuntu arifasha nta bwoba nk'uko baritanga ku bantu. Hama igihe twugurura Bibiliya kuri uno mugoroba cyanze mu gihe tuzingurura impapuro zayo ntemu yera nyaguhezagirwa ashobore kuza hama twugurura ijambo turitahure ni kubwa Yesu Kristo tubisabye. Amen.
Kuri uyu mugoro buhambaye
turiko turahimbaza ibahambwa ry'umwami wacu nyaguhezagirwa nifuza gusoma kuri uyu mugoroba mu byanditswe mu kanwa kiwe gahambaye amajambo yanditse mu gitabo kiwe mu wera Matayo igice cya kane n'umurongo wa 44 na 48 turasoma ibi. Ni mwaramukanya n'inshuti zanyu gusa abandi muzoba mubarusha iki? Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimubagahore nk'uko so wo mu ijuru aragahore. Hama kuri uyu mugoroba twavuze ko tuza kuvuga ku cigwa cyo gutungana iki kigaragara nk'igisomwa kitamenyerewe twofata mu iri joro ry'ukubambwa k'umwami wacu. Ariko uyu munsi nkumbure mwariko murumvirize iradiyo kandi mwumvirije ubutumwa n'abavuga butumwa batandukanye ukuntu bavuze kuri urya munsi w'imibabare igihe umwami wacu yapfa ku bw'ibyaha by'isi. Rero nahisemo kuri uno mugoroba guca mu nzira zitandukanye kanye kugira mubibone kugira bimere nk'ibitandukana gatoyi kandi bibafashe gatoyi. Rero ntemu yera yahetsagiwe abafashe guhumekera ijambo mu gihe dukorana umwete ngo turizane.
May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring him. God
Imana isaba gutungana. Tugomba kubishyira mu byiyumviro yuko atakintu cyogenda uko mu nyonga y'Imana bitegerezwa kuba bitunganye guhimbaza kwaca ibintu byose.
Rero
mu itongo rya Edeni Imana yari ifise Adamu na Eva muri iryo tongo kandi bakoze icyaha bacarebarenga ku mategeko y'Imana mu kugarariza mu kutubaha igihubwo bugarariki bwaza kutubaha n'ukugarariza iryo tegeko kandi ibwirizwa ry'Imana nk'uko yo ari yera yera itanduye kubw'ibyo nta n'akarabaga ko kwandura gashobora guhagarara imbere y'inyonga ziwe.
So if
rero nimba icyaha cyazanywe mu isi n'ubugarariji, icyaha gitegerezwa gukurwaho imbere y'uko umunyabyaha hagarara mu nyonga z'Imana. Rero ata cyagetswe kihari, icyo gihe nta butungane bushobora kubaho. Ariko icyagetswe gisaba cyangwa ubutungane busaba icyagetswe, kandi cyagetswe mu gihe kibaye nkenerwa rituma haba ubutungane. Rero kubw'icyagetswe nta muntu yorokotse, rero icyagetswe nicyo dukiza. Cyadushyize gusa mu ibohero, ariko ntigifise ubushobozi bwo gucungura. Icyagezwe cyatweretse gusa ko twari abanyabyaha hama kiducira urubanza. Icyo ni icyo icyagezwe kibereyeho, ni ukuzana urubanza cyangwa kukwerekaho ikosa ryawe riri. Rero icyagezwe ku bwacyo nyine nticyoshoboye kugucungura, cyoshoboye gusa kutwagiriza. Kandi Imana yera kandi itunganye yategerezwa kuba ifise icyagiriji, yategerezwa kwagiriza umunyabyaha kuko yari yarenganye urubibi rw'ubuntu acahinduka uwarenze ku cyagezwe. Hama rero ategerezwa guharirwa. Kandi cyagezwe cyose gifise igihano, kuko igihano cyo kurenga ku cyagezwe cy'Imana ni urupfu. Kandi cyategerezwa kuzana urupfu ku bwoko bw'abantu, kandi ubwoko bw'abantu bose buri munsi y'igihano cy'iki cyagezwe. Rero igihe Adamu na Eva bakora icyaha, nta nzira yari ihari, nta wundi muti wari gutuma basubira guhagarara mu nyonga z'Imana. Icyo cyaha kidahariwe, kandi nta muntu ashobora gukora icyaha cyaba kinini cyangwa gitoya. Icyo cyaha cy'uwo muntu gitegerezwa gukurwaho cyangwa guharigwa imbere y'uko yagikoze ashobora guhagarara mu nyonga z'Imana yera. Rero kubw'ibyo, igihe Adamu na Eva bari bakoze icyaha no guhonyanga icyagezwe, bategerezwa gupfa, kandi icyagezwe cyategerezwa gukora. Kubw'ibyo byashyize ubwoko bwose bw'abantu munsi y'igihano cy'urupfu. Rero nimba dushobora kwiyumvira mu kanya gato y'ubu mu byiyumviro byacu, hama twitegereze icyo kintu gihambaye, hama twibuke yuko umuntu uwo ari we wese ngahari muri icyo kintu, umugabo wese n'umugore wese, umwana wese ari mu gihano cy'urupfu kubwo kugarariza k'umukuru w'ubwoko bw'abantu Adamu. Kubw'ubugarariji bwiwe, umwe wese muri twebwe yaguye mu gihano cy'icyaha, kandi icyaha gitegerezwa gukurwaho. Kandi rero Imana mu kutagira iherezo kwayo no mu rukundo rwayo ruhambaye, icyagezwe cyari kiraho ngo kidutandukanye umunyabyaha n'umuremyi wiwe, hama acacika uranduwe kandi kurandurwa rwose, nta yindi nzira yo kugaruka yari ihari kuri we kiretse icyo cyaha gikuweho. Hama byari kuba byoroshye rero kwizera irandurwa nyaryo ry'umunyabyaha ku iherezo, kuko yari yakuwe bikwiye mu nyonga z'Imana ibihe byose. Rero raba neza iki cyaha, kandi ukuntu Imana kubwo kuba iyigororotse kandi nta kindi kintu yari gukora atari ukugororoka kuko ari we tanguriro ryo kugororoka kwose hama nta kindi kintu yategerezwa gukora atari gushyira mu ngiro igihano cy'ubwo bugararici kandi igihano cyari urupfu kuko yavuze ati umunsi uzorya ko uwo munsi uzopfa atakabuza rero ni ikintu giteye ubwoba dufise ngaha rero dusubiye inyuma gatoyi hama tukaraba ibigize imana bibiliya itubwira neza yuko imana n'urukundo mugabo kandi mu gihe ari urukundo yitegerezwa kuba igororotse kandi urukundo ntirusegura ikintu gishobora gufatwa nabi no gukinishwa urukundo ni ugutungana kw'imana rero igihe imana yabonye yuko abana bayo bari bagararije icyagezwe cyayo kandi yuko bategerezwa gupfa urupfu hama urukundo ruhambaye rwaciye rushyiraho inzira uko imana yabonye yuko abana bategerezwa kurandurwa by'ukuri bava mu nyonga ziwe nta kindi kintu cyashobora gukorwa kuko bari bagararije icyagezwe cyiwe kandi igihano cy'icyagezwe cyiwe rwari urupfu hama rero urukundo rw'imana ruca rusohoka rwerekeza kuri iwe kandi igihe urukundo rw'imana rutanzwe ubuntu buhambaye buca buzana ibigize urwo rukundo kandi imana kubwo kumenya uhereye kera igihe yakunze ubwoko bwayo bibereye kubera hamwe n'igihano yatumye urupfu rufata ikibanza rubera mu itongo rya edeni icyo cyari yashyize mu gishingi cyaremwe kitagiri ikicagira umwagazi muto w'intama utari uzicaha hama cyajya mu kibanza kugira akore no gupfa mu gishingo cy'umunyabyaha kandi yari umwagazi yishwe kugira agumye ubugingo bw'abantu mu isezerano rya kera ryose batanga amaraso y'imyagazi y'intama n'ay'impene intama ibimasa n'inyana mu gishingo cy'urupfu ariko mu butunzi bw'imana buhambaye hari inyuma mu cyiyumviro cyayo hari shikanywa nyaryo ryariko riraza ryategerezwa kuba ibyo byari bitutu by'ishikanywa nyaryo ryategerezwa kuza kandi ishikanywa nyakuri ryategerezwa kuza ryari umwana wayo w'ikinege imyagazi yose y'intama yapfuye cyari igitutu kandi igitutu n'ikintu kiboneka mu kibanza cy'ikintu nyacyo kandi byerekanye iza rya karuvariyo ubu kugira dushushanye ibi reka tuzingurure muri bibiliya zacu mu gitabo abaheburayo hanyuma turabe ngaho ibyo Pawulo intumwa ihambaye ivuga agerageza gutandukanya ibi bintu ku bwacu mu gice cy'icumi cy'igitabo cy'abaheburayo dusoma ibi kandi jewe ndakunda ijambo ijambo n'ukuri kandi nshaka kurisomera imbere y'ishengero kuko ndazi yuko ku munsi w'urubanza nzohagararana nabo kandi nzotegerezwa kwishyura ibyo navuze rero mu gihe ndabizana ndabikuye mu ijambo aho sinzotsindwa n'urubanza kuko ari ijambo kandi Imana ihagararira ijambo ryayo
God's responsible for his word
uno munsi tubona byinshi abavuga butumwa n'abandi bahagararira ukuntu bameze yo ni ikintu kibi cyane kandi tubona tugiye mu mashengero twinjira mu mashengero hama ugasanga umwungere kanaka afise utuntu twiwe yisangije ibishobisho kanaka utarabye neza ishengero ryose rizofatwa n'iyo mpemu nimba gusara umuntu w'ibishobisho canke akinisha umutwe wiwe mu buryo kanaka canke ibintu kanaka yisangije rero ishengero ryose rizofata kuri ibyo kandi uno munsi mu mashengero yacu agezweho tugezaho ari ibishobisho n'ibintu bito nk'ibyo kandi bica bizana uruzazane ariko yo bene data bakundwa nimba higeze kubaho igihe twotegerezwa kuba mu ijambo n'uno munsi murabona notegerejwe kwanka guhagarara ku rubanza nzi yuko nagize guhishurirwa kutariko hama nkaca ndongorera abantu mu nzira itariyo singomba ko bo bagira impemu yiwanje mu byo nkora ariko nshaka ko bagira mpemu w'imana biciye mu ijambo ry'imana azana ukuri rero kuri aka karyo kadasanzwe kuri uno mugoroba nashaka gusoma mu ijambo ry'imana ry'ibihe bidashe rero turabona yuko icagezwe cabayeho kuva kera ariko icagezwe nticashobora gukuraho icaha nk'uko nabivuze mu gihe caheze yari gusa inzu y'ibohero n'ikintu gusa catwereka gusa ico wakoze ariko nta muti wo kubohora cari gifise cagushira mu nzu y'uwaguha ideni ku ngwati mugabo nta mucunguzi yariho ngo akurihire iyo ngwati kirakuboha gusa kikakwereka yuko uri umunyabyaha ariko rero raba mu Baheburayi igice cya cumi mu gihe duhasoma ibyagezwe ko bifise igitutu cy'ibyiza bizoza bidafise ishusho bwite nimwibuke cyari igitutu cy'ishusho izoza igitutu cyerekana yuko hari ishusho igira igitutu igitutu cy'ibigiye kuza atari ishusho nyayo nimurabe ry'ibitutu ry'ibintu ishusho bwite ry'ibyo byiza ntaho byoshobora guhingura begera icyo gicaniro bibahingurisha ibyo bimaze inyene bahora batanga imyaka n'imyaka rero Imana ku itanguriro yasaba ugutungana Yesu igihe yaza ku isi yaravuze ati nimubagahore nk'uko so wo mu ijuru ari agahore kandi cagezwe kubwo kuba gifise igitutu c'ibizoza nticashobora gutunganya ubusenga iyo shusho murayibona rero reka tubandanye kugira ntihagire ikintu mubura Imana isaba kugororoka gushitse nta muntu ashobora guhagarara mu ishusho yiwe afise agasembwa Yesu yabaye icabona cy'ibyo kandi yavuze ati nimubagahore nk'uko so wo mu ijuru aragahore kandi Bibiliya yavuze iti icagezwe nticashobora n'ikimazi cyacu gutunganya umuntu hama icagezwe nticashobora gutunganya ikintu icyo ari cyo cyose cyari icagirije gusa ibi bimazi byatangwa buri mwaka ntibyashobora kugira ubusenga ubutunganye rero ku bw'ibyo nta muntu n'umwe munsi y'icagezwe canke kubwo kugendera ku byagezwe canke munsi y'ibitutu yashobora gutungana iyo umurongo wa kabiri babishobora mbega ntibaba barasizeho kubitanga nimba hari ikintu nshobora gukora kugira nigire ubutunganye mu nyonga z'Imana aho rero Kristo ntiyategerezwa kumfira nimba hari ikintu wokora coshoboye kuba kibereye ikintu kanaka mu nyonga z'Imana aho rero Kristo yapfiriye ubusa nta kugendera mu byagezwe nta byiyumviro byawe bifatiye ku mabwirizwa y'abantu nta bugororotsi bwawe bwo kwigira umuntu kanaka nta bintu woretse gukora kureka kubesha kureka kwiba kureka kunywa itabi kureka kuja mu masinema uko biri kose warazimiye nta kintu gishobora kubikora kwiyunga n'amashengero kubandwa iminsi mikuru imibatizo amategeko y'ishengero gusoma imigenzo kuvuga ibisabisho ibyo bintu byose ntacyo byomara warazimiye nta kintu na kimwe wokwikorera kuko uri umunyabyaha yaciriwe ku iteka nta nzira iri muri wewe wenyine cyangwa umugenzo uwo ari wo wose cyangwa ikintu woshoboye gukora cyangwa kwiyumvira ko ku bwawe wenyine byoshoboye kugira icyo bimaze mu nyonga z'Imana kuko uri umunyabyaha kuva imbere na mbere kandi Bibiliya iravuga ko twese twavukiye mu cyaha tubumbirwa mu bigabitanyo kandi twaje mu isi tubesha kandi Imana ntiyashobora gufata umuntu umwe ngo apfe ku bw'uwundi kuko umwe wese yaciriwe ku iteka nk'uwundi mu nyonga z'Imana musenyeri mukuru yavukiye mu iyi si yari uwaciriwe ku iteka cyo kimwe n'imbore rwikengeretse mu gisagara nta n'umwe ashobora gucungura uwundi ku bw'ibyo yafashe ubuzima budafise agasembwa bw'igikoko umwagazi w'intama hama mu isezerano rya kera icagezwe cyari igihe umuntu yakoze icyaha yazana umwagazi w'intama ku gicaniro akavuga nimba yaragararije kimwe mu byagezwe yacazana umwagazi w'intama agaca awushyira ku gicaniro agaheza akarambika ibiganza byiwe kuri uyu mwagazi hama agaca yaturiye ibyaha byiwe ko yacumuye agatahura ko yatsinzwe ya kandi yari icagezwe casaba urupfu kandi yazana umwagazi mu kibanza ciwe kandi igihe ya izosi ry'ico gikoko ryaca rikatwa hama kigaca gitangura gusimbagurika n'ukwabira nimba umaze kubona umwagazi w'intama ukerewe n'amaboroga ateye ikigongwe gute ugerageza kwabira mu gihe uwo mutsi wayo wo ku izosi wakatswe mu gihe gasambagirika kajugumira kigorora hama kandi kakajugumira hama kandi kabira hama amaraso agaseseka gatosa ubwoya bwayo n'amaboko y'ubutanze ikimazi kandi mu gihe utanze ikimaze atahuye ko yakoze ubusambanyi ko yabeshe ko yibye ibyo ari byo byose byamutsindisha canke n'iciyumviro kibi uko ariko kose byari biri mu gatutu gato yari ubutsinzwe kuko hari kamere kiwe yari umuntu atsinzwe bishoboka yuko atari kubw'ubushake kwiwe ariko kubwa kamere yari yatsinzwe kandi yategerezwa gutahura ko uyo mwagazi utagira agasembwa wapfa mu gishingo ciwe hama yacagira impuhwe ku bw'ico kintu ariko uyo muntu mu gihe uwo mwagazi w'intama upfuye n'amaraso y'uwo mwagazi w'intama ku maboko yiwe yasohoka muri iyo nyubako afise bya byifuzo nyene n'umutima wiwe ibyo yari afise ku ntango kuki kuko ubuzima bwari muri uyo mwagazi mu maraso ubuzima bwawe buri mu maraso yawe ibyo turabizi kandi ubuzima bw'uwo mu maraso y'umwagazi w'intama bwari ubuzima bw'igikoko ku bw'ibyo mu gihe ingingo ndema mubiri zayo zaba zapfunitse rero ubuzima bwaca buva mu gikoko ntibwashobora kugaruka ku utanze ikimazi kuko uwatanze ikimazi yaba ari kiremwa muntu amaraso yaratwikira ariko ntiyashobora neza na neza gucungura kuko umuntu yava muri iyo nyubako agifise ca cifuzo c'icaha nk'ico yari afise ubwa mbere ariko mu gukora ibyo yari arindiranye igishiki gihe umwagazi w'intama utunganye uzoshikira hanyuma yabikorera ku kimazi cyo koswa kuko ari iyo nzira yonyine yari azi rero murabona igihe yaseseka hama ubuzima bukava mu gikoko ntibwashobora kugaruka ku muntu kubera kimwe cyari igikoko ikindi yari umuntu igikoko kitagira agasembwa umuntu atsinzwe n'urubanza ariko yo umunsi umwe haciye imyaka ibihumbi ibiri umwagazi uvutse mu bwato bw'inka i Betelehemu kandi wajyanywe nk'intama ugiye ku ibagiro haraheze imyaka igihumbi n'amajana icenda uyu muhinga misaha icenda yarapfuye kandi umwagazi w'intama w'Imana utagira injebejebe n'amarabaga wamanitswe ku musaraba w'i Karuvari yaraheze apfira umuntu we mu gihe rero uwo utanga ikimazi aza kuri uwo mwagazi w'intama mu kwizera kandi ni umwagazi w'intama atandukanye si umwagazi w'intama nk'uwo nta muntu aza kuri uyu mwagazi w'intama kiretse Imana imuzanye murabona ubwigenge bw'Imana yo nibaza ko ibi bintu bitahuritse raba Imana yari izi ko yari ifite intama muri iyi si yari izi ko yaronse abantu yocungura kandi n'urukundo rwayo rwaraba hasi no kubona abo cunguwe ku bw'ibyo kubwo kumenya hakiri kare yatoranije ishengero izomusanganira mu bicu ridafise agasembwa n'amarabaga kandi nimba Imana yashatse ishengero itagira agasembwa n'amarabaga yategerezwa kuba afise ikintu cori gituko ntiyashobora kurisaba ubutungane bwiwe gusa imanza zikwiye guca imanza kwiwe ntibyashobora kumureka ngo asabe ikintu nk'iciyo hataba hari inzira yo kubikora uko kandi umuntu ntashobora kubyikorera wenyine n'uwaneshejwe by'ukuri Imana iramureka akabona ibyo biciye mu byagezwe biciye mu bacamanza biciye no mu isezerano rya kera yarungitse abahanuzi arungika umuntu agororotse hama batahuye yuko umuntu wese yaneshejwe rero Imana kubw'ubuntu bwayo buhambaye yarungitse kuva mu marembo y'ubwiza umwana wayo w'ikinege kugira aje mu gishingo cyacu nimwibuke iyo aza kugena papa w'i Roma kugifata ntiyari gushobora kubikora ntiyari gushobora kubikora iyo aza kugena umusenyeri mukuru wa Canterbury kubikora ntiyari gushobora kubikora iyo aza kugena umurevera wa mbere cyangwa umusenyeri w'isi yose ntiyashobora kubikora yashobora kwangwa nk'uko Yuda Iskariyoti yanswe ntiyashobora kubikora kubera yari yavukiye mu cyaha yaremewe abumbabumbirwa mu bigabitanyo aza mu isi avuga ibinyoma kandi yari akeneye ugucungurwa nawe nyene haleluya ari haciye hatsi umupfuye mu marembo y'ubwiza atawunda atari umuntu mwiza atari umuyuda cyankwe umunyamahanga nta kindi yari atari imana imana y'ubushobozi yihishije mu mubiri w'umuntu yaraje w'ubwiwe kugira atanga amaraso yiwe bwite kuko atabonetse biciye mu guhuza ibitsina guhuza ibitsina ntaho byari bihuriye nabyo ariko yateye igitutu inkumi hama camushiramwo ingingo ndemamubiri y'amaraso yaremye wenyene ubutagira ikimwagira hama rero gucungurwa kwanje ukwanyu ntikubonekera kubw'ibikorwa byacu bikwiriye ubonekera mu buntu butangaje bw'Imana musho bora byose yadutoranirije muri we mu by'ukuri sinari gushobora kuba ubutunganye na wewe ntibari gushobora kuba ubutunganye kandi ntitwishyira hejuru uko dutunganye ariko dufise ikintu kimwe kituremesha nk'uko kwizera kwacu gushyizwe ku kimazi gitunganye cyamaze kwakirwa none tumenye gute ko twamaze kucakira mu gihe uwutanga ikimazi ashyize amaboko yiwe kubw'ukwizera ku mubiri w'umwami Yesu hama kumva ubwoba bw'icyaha n'agahemo ko gutwenga mu maso hiwe yumva mu maborogo y'Igetsemane iminiho ya Karuvariyo akamenya ko atsinzwe n'urubanza hama katura ibyaha byiwe neza na neza yo mwami nyaguheza agigwa ndatsinzwe n'urubanza nta yindi nzira mfise atari uko wewe womfasha hama kubw'ukwizera wangutse ku giciro kinini mpemu yera yaraje ancungura ku giti ku giciro kinini kandi jewe ubu kubw'ukwizera ndemeye Yesu nk'umucunguzi wanje bwite bwa buzima bwavuye muri w'ikaruvariyo bwitwa mpemu yera bwari buhishijwe mu ngingo ndemamubiri y'amaraso y'umwami Yesu bugaruka kuwutanga ikimazi kandi bukamubatiza na mpemu yera mu mubiri wa Kristo kandi aramaze gucibwa urubanza ntimukitwaririke ku bijyanye n'urubanza mu gihe mpindukira kuri urya musaraba ndatahura ko icyo ari bigaragaza umubiri wiwe uyo mubiri waramaze gucibwa urubanza Imana ntishobora kuwucira urubanza kandi kubera waramaze gucibwa urubanza Imana icira urubanza rw'urupfu kuri uyu mubiri kandi mu gihe nshoboye kuronka karyoko kwihisha muri uyu mubiri urubanza rwiwe rwaciwe ku bwanje nawe turi degembya Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa mbere havuga hati nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda batagendera muri kamere mere y'umubiri ariko bagendera muri mpembe aho rero nta gucibwa kwiteka ntacyo bitwaye ibyo canke ibyo genda muri minsi y'amaraso kandi rero kandi rero twinjira gute muri uyo mubiri icete cya mbere cy'abikorinto 12:13 havuga hati muri mpe mumwe mpe matsa gute biciye mu kimati mpe mabahehe mu maraso kubera iki gikoko kitashobora kugaruka cyari gikoko mpemu w'igikoko ntiyashobora kugira icyo akoze ku mpemu y'umuntu ngo amukore ko ikintu icyo ari cyo cyose kuko mpemu w'umuntu yari uw'ubuzima bw'urwego rwo hejuru kurusha igikoko ariko nta yindi mpemu y'umuntu yashobora kugaruka nimba ufise mpemu wa sogokuru kanaka n'ibintu by'imitima ariko imana yonyine yaraje uwo ni mpemu wiwe bwita ariwe mpemu ari mu rugero rwo hejuru arashobora kuza mu buryo bw'umubatizo wa mpemu yera kuwutanga ikimazi biciye mu maraso ya kristo hama akamushyira mu mubiri abakingiwe nimurabe amaraso y'impfizi hamwe n'ay'impene ntiyari gukora kuko ntiyari afise inkomezi rero reka dutangure gusoma ku bijanye n'igice cya 12 nibyo amaraso y'imfizi n'ay'impene ntiyari gushobora gucungura nimurabe ariko wowe n'umuntu musenyeri oya papa oya ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe cy'ibyaha cy'intahaba abyagira iburyo bw'imana herako arongera igihe arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge byiwe muriteguye muriteguriye ijambo yumvirize ndashaka yuko murireka ryinjire nimwumvirize mutekanye kuko ikimazi kimwe atari umwaka ku wundi atari umubyuro umwe hama uwundi atari igikorane ku kindi atari umunsi ku wundi ariko kubw'ikimazi kimwe aricyo yatunganishije barafise arafise kubw'ikimazi kimwe aricyo yatunganije yatunganishije ibyo ni byo Imana ishaka kuraba abejejwe niho muri iyo niyo nyishu y'urupfu rwa Kristo iyo niyo nyishu y'ikaruvariyo we w'ukuri hamwe n'amaraso yiwe bwite yaguze ibyaha byacu aratunganya ibihe byose abizera biwe kubw'ibyo muri Kristo turahagarara tamarabaga mu gutungana turi mu nyonga z'Imana nyene ubushobozi turi abantu bagiriwe ubuntu hamwe n'imyizerere yacu bwite twigishijwe twese ko dutegerezwa gushikira mu kibanza kanaka dutegerezwa gukorera ikintu kimwe kanaka oya mwene data nta kintu wakoze n'iby'Imana yakoze kuri wewe ubu rero turi nimba dutsindanishirijwe no kwizera turatunganya ibihe byose mu nyonga z'Imana rero Yesu yavuze ati nimubagahore kandi byari bitunganya ibihe byose Mana biciye mu rupfu rwa Kristo haraciye imyaka 1900 uno munsi wizera atunganye yari yararemye mbere y'ukuremwa ku isi ibihe byose hamabo yahamagaye yaraba batsindanishirije abo yamenye ubwa mbere na mbere yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yacindanishirije yarabashize hejuru yaratunganije abizera biwe rero ubu nimurabe reka dusubire ku murongo wa mbere ibyagezwe ko bifise igitutu cy'ibyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ibyo byiza ntaho byoshobora guhingura begera igicaniro bibahingurisha ibyo bimaze nyene bahora batanga imyaka n'imyaka nimurabe ugutungana nicyo turiko turavuga ibyo iyo ibi bishobora mbega ntibaba barahagaritse kubitanga kuko ababyayitangira bamaze guhumanurwa rwose rimwe bataba bakigira imitima iri mu ijwi ribagiriza ibyaha ushatse kuvuga iki ijambo agatima nama ngaha hama by'ukuri insiguro ni ubushake kandi igihe umuntu aje ubutanga ikimazi neza na neza imbere ya Kristo mu kubona imibabaro yiwe yaca yihereza Kristo hama akavuga mwami Imana nta kintu kiri muri jewe coshobora kuncungura ariko mbeshejweho nawe hanyuma uwo mpemu yeraje mu mutima w'umuntu ikibazo cicaha kiba kirangiye ibihe byose kuko icifuzo cicaha kiba camaze kuva muri uyiwe kuko iyo icagezwe cari kuba carashoboye gukora ibyo rero ibimaze ntibyari kuza kugikuraho ariko kuko kitashoboye kubikora Kristo yategerezwa gupfa kugira ngo atugire abatunganye.
There is so many things.
Bagenzi hari ibintu byinshi twari gushobora kuvuga muri bino joro kubijyanye n'ubutungane. Tugerageza iminsi yose kurerembura amaso ku wundi muntu kwigira uwera kububarushani. Ariko iyo turabye kuri irya foto n'ubuntu bw'Imana bura turabo turi mu gihe giheze muri Ohio narize icigwa inzira igoye nari mfise igikorani Ohio kandi nagumye ruguru kubera abantu benshi sinashoboye kuguma mu gisagara. Twafunguye mu nzu y'uburiro idanka kandi uyo mwigeme yatunze imanye kandi yari yambaye neza kandi asa neza nk'uko babishobora abakobwa batunze imanye bari bambaye ibisa byari bibereye ijisho gufungura muri icyo kibanza igikoni cyabo cyari gisukuye neza hama kuwiyinga barugara hanyuma bakagenda mu ishengero ryabo narashonje nari ngiye kwigisha kuwiyinga kumuhingamo naragiye ku kandi gasanzwa kazuko muriro ko muri Amerika kabose mu kuronka ikintu cyo gufungura hama niho naca ku muryango ariko numvise iki akamashini kagendagenda kandi hari hahagaze umuntu hariya nk'uw'imyaka yanjye nk'umure yabari umugabo yubatse hamwe n'ukuboko kwiwe gufashe umugore yariko agendesha ako kamashini ba ikinisha kamari itegeko ryacu ugukingira kukugororoka kwacu ibyiza byacu yari ahagaze hariya ho nyanga icyo yategerezwa gukingira ingira kubera ntibyemewe n'amategeko gutsibira amafaranga iyo hiyo bakinisha ku kamashini hanyuma narahindukiye ndaraba inyuma y'iyo nyubakwa aho hari umugore w'abahungu b'imiyabaga hamwe n'indirimbo za kera z'ubwoko bwa rock and roll zafashwe kuri ako kamashini zivuga umwigeme muto w'imyaka nka 18 muto cyane yari ahagaze aho n'ikanzu yiwe imanuka igakora hasi umwe muri bo babo bahungu yari ashize amaboko yiwe kuri uwo mukobwa uko atategerezwa kandi bariko banywa itabi n'inzoga hama naciye niyumvira nti yo mana ushobora gute kubyihanganira hama ncamdaba ku ruhande rwanje rw'ibuga igihe numva umuntu ameze nk'uwiruhutsa kandi aho hari hicaye umugore akuze w'imyaka nka 60 canke 70 yari yambaye utwo duhuzu tugufi tutabereye dupfuka igice cy'amaguru yiwe gusa kandi umubiri wiwe wuzuye iminkanyari wari unakongataye hama yari yisize amarangi ku minwa n'ibindi birangi yari yisize mu maso n'uturato dutoya yari yambaye n'inzara zisize amarangi inzara z'amaboko zisize amarangi kandi n'imishatsi yiwe yari ikase kandi isize amarangi y'ubururu hama nca ndamuraba
and I looked at her and across the table
hamakuri yo meza hari hicaye abagabo babiri baborewe umwe muri bo cyari igihe cy'umushuhe yari yambaye impuzu ya kera y'igisoda yari yazingiye agatambara mu izosi ryiwe n'ibyanwa byuzuye mu maso baca bamera nk'abisabira ikigongwe umugabo umwe yarabikoze abwira uwo mugore hamaca atangura gusohoka nk'uku asohoka hanze y'inzu nari mpagaze aho nca ndavuga nti kubera iki mudasenyura icyo kintu cyose kubera ikimutogihamba mwivu ndavuga nti bega Sara na Rebeka wanje bagiye kuzokurikira mu bintu nk'ibi ndavuga ntushobora gutemana mukwera kwawe guhambaye kwemera kuraba ikintu nk'iki ukareka kurungikanya mu kigima ngo kibi kikize kandi nari mpagaze aho nshira kwiteka uwo mugore nkiraho nsha nsubira inyuma y'umuryango numvise mpemu b'imana ajya kuri jewe nsha nca inyuma y'umuryango kandi nabonye nk'ibintu bigenda birazunguruka kandi mu gihe byabaye uko mu iyerekwa yari isi niko irazunguruka kandi nk'uko nabibonye isi yariko irazungurutswa n'akarongo gatukura kandi maze gushikira isi nayibonye jenyine nk'agahungu gatoyi nariko ndakora ibintu ntategerezwa gukora birashoboka ko ari uko mugabo cari icaha kandi igihe cyose nakoze ikintu icyo ari cyo cyose nabonye icyo kintu cy'igitutu cyirabura kigenda cyerekeye ijuru ibyo imana yari gushobora kunyica muri uwo mwanya hanyuma nabonye hahagaze hagati yanjye n'imana hari hagaze icyo kimaze gitunganye namubonye ahagaze aho n'amahwa ku mutwe wiwe n'amosoti yarereta ku maso yiwe kandi igihe cyose ibyaha byashobora kugana ku mana yashobora kubishikira no kubifata nka parishoke y'imodoka yankingira urupfu kandi igihe cyose nakora amakosa imbere imana yashoboye kunyica yashoboye kunyica mu by'ukuri ukugororoka kwiwe kubishaka uko cyagezwe kiwe kibishaka uko kandi igihe cyose nakoze ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa wewe ukora ikintu icyo ari cyo cyose amaraso ya Yesu Kristo akora nka parishoke kandi naratahuye ko ka karongo gatukura kasigura icyo hama yuko ya maraso agifashe isi kandi nk'uko nari mpagaze ndaba nameze nk'umwegera mu gihe namubona nashobora kumwumva avuga ati data mubabarire ntazi ibyo akora kandi nararabye hasi kandi hari hari igitabo kandi hari umumarayika yandikaho yari ahagaze iruhande yiwe kandi igihe cyose nakora icyaha byaca byandikwa mu gitabo n'izina ryanje ryari riri muri cyo hama nca mbona yuko umunsi umwe na ako karongo k'amaraso kashobora kuzoduzwa hama nari kuzoshobora guhagarara mu nyonga z'imana n'ubuzima bwanje bw'ibyaha ariko narabonye kubw'imbabazi zayo yatebya urubanza rwanje naramwegereye nicishije bugufi narapfukamye nshamvuga nti yo Yesu wewe mwana w'imana jewe simbereye kuza mu nyonga zawe ariko mbega urambabarira ku byo nakoze yarakoze mu rubavu rwiwe n'ukuboko kwiwe atora cya gitabo cya kera cyarandika ati yababariwe kuri icyo agiterera inyuma yiwe kandi ibyaha byanjye byari byagiye hama acarandaba n'ubwitonzi mu maso hiwe aravuga ati ubu rero nakubabariye ariko wewe ushaka kumucira ku iteka hama naciye mbona icyo byasigura maze kuva mu iyerekwa naciye ndamugana ndavuga nti umeze gute yari kwaranywa yaciye yunamura amaso arandaba acavuga ati yo ni sawa navuze nti ndashobora kwicara yavuze ati ndi kumwe n'umuntu navuze nti sinshaka kuvuga ku byerekeye ibyo mupfaso nishaka gusa kukuvugisha mu kanya gato yaravuze ati icara hanyuma navuze nti mupfaso haraciye akanya gato mpagaze inyuma y'umuryango ntangura kumubwira hama ndabya amosozi yatanguye gukoroka ku matama yiwe hama acambwira navuze nti mupfaso ntiwari ukwiriye gukora ibi bintu Yesu yapfuye kandi urubanza rw'imana rwa kuweho n'amaraso yiwe ntiwari ukwiye gukora ibi hama yavuze ati wo yamushinga nta yaravuze ati data yari umudiyakoni mu ishengero nakuriye mu nzu y'abakristo nje n'umugabo wanjye twari mu banywanyi batanguje ishengero kandi twari tubayeho ubuzima rukristo aca atangura kumbwira umugabo amaze gupfa yari afise abana babiri b'abakobwa bakiri bato haca hama aca aja mu nzira zitabereye nk'ukuntu hari abakobwa baciye bamusiga aca aheba ubuzima bwiwe kandi yiyumviriye yuko hatabindi byitigiro byari bisigaye kuri we ariko navuze ntimana agira ikigongwe abo yamenye uhereye kera yarabahamagaye yaravuze ati wo barevera braname kuva hariya epfo navuze nti ego ni jewe yavuze ati ndamaramaye kuba nicaye ngaho yavuze ati wibaza yuko noba ngifise amahirwe navuze nti yesu afise ibiganza birampfuye akurindiriye ko boza mupfasoni hama abandi bantu baca batangura kumviriza ico kiganiro hama navuze nti urashobora gusohokana nanje aha hanze kwibaraza yaravuze ati ndabikora mushinga ntahe namufashe ku kuboko navuze nti ufise imyaka nk'iya mama urashobora gupfukamana nanje aha hasi hama hariya kwibaraza twabirangirije aho nyene kuyo mugoroba mubikora n'iki gihe cya kera kandi imana yacunguye uwo mugore kubw'ubuntu bwabo yarambara yarambaye hamaza mugikorane kandi nk'uko babizi ndabizi abayeho ubuzima bw'ubukristo kuno mugoroba nibiki yo imana isaba gutungana isaba ukwihana kwawe iragukeneye wewe n'ibikugize byose ariko iri kwiraraba kuri uno mugoroba ntacyo bitwaye nimba ari kangahe wagabitanije koba kenshi cyane gake uri umunyabyaha gusa kandi nta yindi nzira ushobora kwinjiranamo kiretse uciye muri yesu kristo ikimaze cy'imana nyacyo kandi muri we ucika ubutunganya ibihe bidashira iyumvire kuri icyo si ikintu ukora si ingingo subuzima bushashu tangura nukwihana ibyaha byawe n'ubuntu bw'imana kuri wewe nibyo bigushikana kugutungana kandi rero ucutungana muri kristo ndizigiye kuri uno mugoroba nshuti zanje mu gihe turi muri iki gihe gihambaye rero mu gihe inkingo zitegerezwa gufatwa duhegeje kumviriza iyi nkuru birashoboka yuko utari warigeze kuyumvaho hambere ariko ntushobora kurenga iyo miryango usoho kuri wa wundi muntu uko waje utegerezwa usoho kuri umuntu mwiza cyane mubi cyane rero mu gihe twunamitse imitwe yacu akanya gato nshaka mu byiyumviro byiyumviremo cyane ubugingo bwawe bumeze gute kuri uno mugoroba yesu kristo yapfuye ku bwawe uravuga uti mwene data braname hamwe n'ushobora guhagarika gutumura itabi hamwe n'uhagarika kunywa inzoga hamwe n'ushobora gushyira ibintu ku murongo nzokora icyo yo ntibizokwigera bimera neza ntibizokwigera ubishobora kubikora kubera iki dutunze uko nyine uri hama kuko jya kuri urwo ruzi ibikomere bibyirirana hamagira icyo kivugo cy'urukundo rucungura no gushyika ku mpfiriro kubera iki woshyira ikindi kintu mu gishingo cyayo kubera iki ushaka kwinjizwa n'ishengero ryawe kubera iki ushaka kwinjira kubera wahebye kunywa no kubeja injira mu nzira yo gutungana kubwo ikimaze kimwe abo yejeje yarabatunganije kugeza ibihe bidashira nezwa gute wihana ibyaha byawe mu maraso ya yesu kristo kandi ubuzima bupfa muri ayo maraso busubira kuza gutanga ikimaze bugaca bumweza bumukura mu byifuzo kuko kubw'ikimaze igitunganye yaratwejeje he mumwe twabatijwe twese mu mubiri umwe nuko noneho rero abari muri kristo yesu nta rubanza kizobatsinda kuko bataganzwa na kamere k'umubiri ariko baganzwa na mwemu nimba uri kugerageza kugendana na mwemu ukaba ugifise ibyifuzo by'umubiri ikimaze nticyagutangiwe koko kuko abari muri kristo yesu ntajwi ryo mu mutima risubira kubagirira icyaha
but the worshipper once purged has no more desire of sin. That was Calvary.
Iyo yari Karuvari. Sahantu bagurishiriza amashugwe cyangwa ahantu hatoye hakorerwa ibinabiriya n'ahantu Imana n'umuntu basubije hamwe n'ahantu amahoro no gushingirwa nyako byazanywe ku mwana w'umuntu. Mbega turashobora kujyana uno mugoroba nshuti yanjye munyabyaha i Karuvariyo hama mu kwizera ushire iki kimenyetso cy'amaraso ku bugingo bwawe hama ureke mpemu yera za kwezeje kugurisha ikimazi ciwe gihambaye tutarasenga urashobora kutugiriza imana ukuboko kwawe hamuvuguti ngirira ikigongwe mana natugerera ibyaha byanje muri ijoro juno munsi wa gatanu umweranda kandi ndashimira imibabaro ihambaye kristo yagize ku bwanjye rero ndahebye ibyo ngomba byose n'ibyanjye byose kugira ndagukurikire guhera uno munsi guhera ubu urashobora kuduza ibiganza byawe upfuge unyibuke mwene data Branham mu masengesho iyo niyo ngingo y'umutima wanje hashobora kuba umuntu kuri uno mugoro bahambaye mu gihe turindiriye aha nyene ku buryo bwanjye hari umuntu hari aho uratewe isoni n'ibyaha byawe uratewe isoni n'ibyo wakoze
Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking. One day you're in Switzerland. One Switzerland was absent from the Swiss party. Had gathered out in the fields of Switzerland. The great oncoming army was too great for them. They were all trained and had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were back up against the mountain. Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they...
bari bakikijwe n'imisozi hama haciye hibonekeza incungu umuntu kanaka yategerezwa gupfa kandi iyo baza gutakaza urugamba nta kindi kintu bari bafise atari umuhoro mutoya amabuye inkoni bashobora kugwanisha igihe icyo gisoga cagaragara nk'uruhome rw'amatafari yo baza gufatwa abagore babo bari gutwagwa abakobwa babo bari gutwagwa abana babo bari kwicwa imitwe yabo yari guhondwa inzu zabo zari gusenyugwa bari gutakaza ibintu byose
This day I give my life for
Switzerland. Hama hari umugabo umwizina ryiwe ryari bagiranwe kubizina ryiwe yari Arnold von Winkler yasohotse hanze acavuga ati munyagihugu wo mu Buswisi uno munsi ndatanze ubuzima bwanjye ku Buswisi yavuze ati yavuze ati hirya y'imisozi hari akazu kamwe kera ndafise y'umugore n'abana bandindiriye ariko ntibazosubira kumbona kuko uno munsi ndatanze ubuzima bwanjye kubw'Ubuswisi baravuze bati ugira ukora iki Arnold von Winkler yavuze ati nimunkurikire kandi mukore icyo mushoboye cyose mushobora gukoresha ibyo mufise hama aca yihweta icyo gisoda kugeraho abona imyambi mitoyi y'umushigindi aca duza amaboko mu kirere aca yiruka agana icyo gihome cy'imyambi akoma akarura ati nimutange inzira ku mwidegembyo nimutange inzira ku mwidegembyo amacuma amajana yahindukiye ku mugwanya yasohoye amaboko yiwe aca yafata yose ayashinga mu gikiriza cyiwe aca aramutobagura acapfira ko nyene yishwe n'ayo macuma abo bandi baswise bamukurikiye biyunze mu migwi bafise inkoni raba iyo shusho y'incungu yatumye icyo gisirikare gitsindwa kugezaho abaswise babakubita baca babakura ku butaka bwabo kandi ntibarasubira kugira intambara guhera uwo munsi hagarara mu Buswisi hamucubuga izina rya Arnold von Winkler ucubona amosozi akoroka ku matama yabo kubera iki yacunguye ubutaka bwabo nicyo cyari igikorwa gihambaye cy'umucunguzi n'ikintu gihambaye dushobora kugereranya nacyo n'ikikirusha kuri iyi si ariko yo ako n'akantu gatoya ugereranije n'ibyabaye umunsi uraho igihe ubwoko bwa adamu bwahahagaze amadayimoni agendagenda impande zose abahanuzi barananiwe icyagezwe cyarananiwe ibimazi by'ibimasa n'imyagazi y'intama byarananiwe kamere y'umuntu yarananiwe kandi ubwoko butoyi bwa adamu bwari buhagaze bunaniwe bucijwe n'amadayimoni n'inzerera indwara indwara zikomeye hari wasohotse ava mu ijoro acyaravuga ati uno munsi ngiye gukira ubwoko bwa Adam yaje kwisi yiyambika umubiri yaraje hasi aho uwo mukwe munini ya wa macumu wari umeze umwita umwita wa mbere yatinya rwa rupfu kandi yafashemo umwita gushyira muga mu gikaraza ciwe kandi karuvariyo yitanze kikimazi acaraboroga ati nimutange inzira y'umwitegende kandi yasemereye abyira ishengero ry'iwata nimutore ibyo ndabi n'abana basigiye amaraso yanje na mpemu wanje nimurwanisha ibyo ari byo byose mufise turashobora kunesha muri iri joro tubicishije muri ibyo nshuti zanjye urashobora kwirukana amadayimoni umwasi wese wa kera ari mu bugingo bwawe ashobora kwirukanwa kubw'amaraso na mpemu wa kristo kandi urashobora gutungana mu nyonga ziwe kristo yashyizeho inzira urashobora kubikora mu kuduza ukuboko kwawe hejuru hamubuge uti ngirira ikigongwe imana iguhezagire mwene data wunduke ngirira ikigongwe imana ndatuye ndatuye rero ibi ibindi byanje ho bari hari umunywanyi w'ishengero wakazuyazi ngaha ajya ku ishengero buri munsi akagerageza kuba mwiza uko ashoboye ukabuzi yuko izo ngeso zawe zigutsinda atakunesha ufise woba ushaka kozwa n'amaraso kuri uno mugoroba agukure muri ibyo byose kuko usenga iyo amaze kozwa ntaba agifise urashobora gushyira hejuru ukuboko kwawe wa munywanyi w'ishengero imana iguhezagira umupfasoni shyira amaboko yawe hejuru ubwo kimwene data Abraham unyibuke mu masengesho Imana iguhezagira umupfasoni uko ni ukuri ibyo ni byo icyo ni ikintu cyiza cyo gukora Imana iguhezagira hino amashinga ntayo uwundi ashobora kuduza ikiganza cy'iwe avuga ati ngirira ikigongwe Imana ndazi ko mvuga ko ndi umukristo ariko simbeho ubuzima bw'ubukristo ndazi ko atabyongora kandi mu mutima wanjye siniyujuje nawe nshaka kuba umwe mu batoranijwe b'Imana mu mutima wanjye numva ko ariko birariko sindigera nshyira hasi nitwari ndemera kandi nshaka ndumva ko ari uko biri ariko sindigera nshyira hasi imitwaro ndemera kandi nshaka kuyitura kuri uno mugoroba kandi ku bw'ubuntu bw'Imana ndabikora nsengera urashobora gushyira ukuboko kwawe hejuru Imana iguhezagire umupfasoni hoba hari uwundi hingi gatayo yaturindiriye mu gihe turindiriye dutekereje mwese rero munamika imitwe yanyu mu masengesho turirimbe tuvuga amajambo hari iriba hari iriba ryuzuye amaraso atemba ava mu mitsi ya Emmanuel abanyabyaha bibiye muri baca bakugwa ko ubuhumane bubatsindisha ntiwibaze ko byarangiye ntugerageze kubikaraba kristo ari mu biganza byawe pilato yarabigerageje icyo gihe cya kera nk'isaha zitandatu ariko amaboko ye aracuzuye amaraso atsindisha urubanza mwoba muzi icyamushikiye yagiye mu Buswisi nyuma y'imyaka aratumutwa cyayita mu iriba ry'amazi muri iki gitondo mu Buswisi abantu amajana baza kuraba ibyo bintu amazi y'ubururu araduga kuva muri icyo cyobo kinini kiri mu mazi bibuka buri mwaka ni inkuru ya kera bavuga ko Imana yanse ko amazi yoza amaboko yiwe mwene data ntacyo bitwaye inshuro umaze kubatizwa ibyo ugerageza gukora byose nta kintu cyokoza ibiganza byawe kiretse amaraso ya kristo Imana yarabyanze kandi amazi y'ubururu haciye imyaka ibihumbi bibiri aracabirana n'ubu Imana irabyanze ubugororoke bwawe ntibushobora koza ibyaha byawe nta kindi kiretse amaraso ya Yesu nimubyiyumvire ubu tugira dusenga akanya gato
nibaza ko nobaza ikintu kuri uyu mugoroba ehe yarahagaze hariya kwa Pilato ahacirwa urubanza muri kino gitondo hamara iyo ubwami bwanjye buba bwaruti y'isi nari gushobora kuvugana na data agaheza kandi urugi regiyono cumi na zibiri z'abamarayika igihe umwe muri bo yoshobora kurimbura isi novugana nawe ndabwiranwe kandi regiyono cumi na zibiri z'abamarayika zoba zinkwiye yobikora ariko yahagaze hariya yitonze kandi yihanganye mu gufata urupfu rwawe n'ibyaha byawe mwoshimishwa n'icyo kimaze kuri uyu mugoroba muri mwebwe mugikenye kandi mukeneye imigisha y'imana mwohagarara ku bw'ibisengesho nimuhagarare mwebwe mwifuza kwibuka muri iri sengesho vuga mana ngirira ubuntu yatsinzwe na kotini akandi ubu nashaka kwemera imbabazi biciye muri kristo yesu mwoza muri kano kanya imana iguhezagire mwigeme uyo ni umwete guma muhagazaho
Do you mean to tell me
But you were quite the other one, because there was no repentance.
Kuko,
Father God, I pray that these men, maybe I'll trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs. But that they have come the most efficient way, all the way to the cross, forgive them all, and bless them. They are standing here tonight, as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and the earth, when the sun igihuzu gikingiriye ahera usengero cyatabo kamwe kubiri yasenga mana baharire ubahe uguharirwa kwabo kandi ubogesha amaraso yawe hama babatize n'ubushobozi bw'ukwezwa kwawe mu mubiri w'umwana wawe w'ikinege kristo yesu kandi barindiriye igihe n'ukubaho kw'ibihe byose hezagira n'abandi bumva ko bameze neza kandi bumva ko batahuye n'iki kandi bakabikora ndabasabiye uyu muhezagiro w'izina rya kristo have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen.
Amina.
God bless you. You are standing close to those who raised up. Rachel will shake their hand. Somebody say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship. We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand. Amen. I wonder, in silence now, or just quiet as we come, in commemoration of Him who is omnipresent, that here tonight, if we could softly sing, it was down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin, I cried. There to my heart when you met the requirement, lay your hands upon it. There to my heart was the blood applied. glory to his name. Let us sing softly now as we bow our heads.
Aturirimbe buhoro buhoro bumugiye twunamita imitwe yacu.
Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. That to my heart was a coming, glory to thy name, glory to thy precious name, glory. With your head down, you were saying, say, oh, raise up your hand now, oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have heard it, that Jesus loves me and keeps me. Glory to His name. Glory to His precious name.
It's in a given Him God's
way.
It's in a given Him God's way.
Precious name. That
Me Hamaraso Yamponene Kumutima Raja. Itsina ryiwe rihimbazwe.
Now with your hands down, ubu amaboko yanyu amanuwe imitwe yanyu yunamitwe n'iyumvire y'umuntu yahamagaye mu kanya gahetse hamara ko umuntu yashatse kwibuka mu masengesho muri iri joro kuko umubiri w'imari yashoboye kugaruka mu gikorane cy'ubuyinga ku mugoroba mu gikorane cy'umutira indwara wohagarara we ukeneye kwibuka muri iri sengesho.
To my heart
amaraso yiwe yankoreye ku mutima wanje. Itsina ryiwe rihimbazwe. Ubu n'imitwe yanyu yunamitswe. Nyamara yacumitiwe ibyacu bicumuriwe ibyacu bigabitanyo.
Where grace and mercy found me, there the brightened morning star sheds its gleams around me. These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripes back yonder. And by his stripes we were healed. Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus. And we offer for this people who is steady a prayer of faith, as you promised would save the sick. And we together as a unit of your believers tonight, you said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may not imbabazi tugirire ubuntu bwawe bukora ibyina mu bugingo bwabo kugira hagire ikintu cyinjirize ibyo mu
bwina kugira bamenye yuko Kristo ari ngaha kandi ko yavuganye nabo avuga ati bana banje nikoreye indwara zanyu hari ikaruvariyo rero nimushyire imyitwarire yanyu kuri jewe kuko ndabitwariritse kandi bashobore gukira mu buryo bwose kuko tubisabye mu izina rya Yesu.
Amen. Kandi mu gihe rero bicaye umuntu ari hafi yabo shyira ibiganza hejuru yabo umuntu yariko arabasenga bibiliya ivuga iti bazorambika ibiganza ku barwaye bakire imiheza gira y'Imana. If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of minutes ago or a couple of Sundays ago? There was a man with something in the ears. I see you join the meeting tonight. You hear me all right now. That's good. Wonderful. Just stand up here and be testimony. How many remember sitting in your ears? Yeah, you see the prayer line? He brought him back up to the platform and the Lord healed him in the name of God. Blessed be the Lord. Thank you, brother. For your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful? Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, if you can get back for the evening service Sunday night. Until we meet, if you stand up here, just missing home, take the name of Jesus with you. Amen. 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 Enda nitina rya Yesu bana baciye mu ngorane n'imibabaro izobaha umunezero no kuryoherwa hindukira hama muramukanye mwese Icyandikwa hose ni izina rihambaye icyitegero byo mu isi n'umunezero wo mu ijuru. Rero nimurabe hino ni mu izina rya Yesu twunama Unama no gupfukama ku birenge byawe. Umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika igitsibo. Izina rihenzagiye rihambaye yo ese njye nari bwiza ibyitsigiro byo mu isi no mu ijuru. Izina rihambaye yo byiza pe byiza pe ibyitegiro byo mu isi no mu ijuru rero nimwibuke wa mugwamare w'abaririmbyi wa neviri umugwi w'abantu bane usamirana mu gitondo we rprp isaha zitatu zo mu gitondo bariko baramukorera ibande kuri uno mugoroba ku byerekeye izuba rero ubu kugeza aho tuzobonana neza gira n'imana ibane namwe mu gihe amacansi ya mwene data mwene data pfayimbera azanye masoro muri Georgia nimba ashobora kudusengera mu gihe dutandukana igihe dusenga mwene data Palmer.